Ayo namarira yabariko barashingura babo ivugizo ku mupaka ku Burundi barana Republika ya Demokrasi ya Kongo bagandaguye kwigenekeza ya 2022 za kuno kwezi n'abantu bitwaje ibigwanisho abantu 20 mu muryango 9 nibo bahasize ubuzima bagizwe hanini n'abana n'abagore nkuko byashikijwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Burundi Jerome Niyonzima mu itongo ry'abapfuye rya Warubondo ni aho abantu bashinguwe ahari hari isinzi ry'abantu rigizwe n'abana abagore abagabo eka n'abahumure bose bakaba bari mu marira ntangere abo mu muryango yabuze bizera ko Imana izobahorera abo bakoze ako kabi bakagaragara
ubwanjye mana na tondo mukura Nana kimelo kola mani utanere mugwani nacho vise doko aliko dagomba guhambere pa dagomba kunyakire papa avuya tacha
tara bitse ngoba kutaje ko bambuka nari dagibone naho gata nako basuka bakotsikire nyi kuko basuka nyi bakagenda Nakunze ndamira baranza zamiye amutimu gumana n'ugarara cyane kandi se hari ko eri n'ababyeyi bane.
Mu mwuka y'imitsa yasomwe n'icegera cy'umwungere mukuru wa Diocese Gatolika ya Bujumbura Antoine Rwerinyange yagarutse ku mabwiriza y'Imana aho yamenyesheje ko kwica ari kizira yamenyesheje abakristo ko gukoresha inguvu harimo no kwica atari byo bishikana abantu ku butegetsi ni mu gihe umugwire gatabara ugwanya Leta y'u Burundi wemaze ko ari wo wakoze icyo gitero aho wowo umenyesha kwisha abasirikare 9
inyishu tugukoresha icyumwere tugukoresha umuheto inyishu mu bukemura ibibazo mu biganiro mu mwumvikano mu mutekano ntangere ibintu byinshi bibazo avuga bishe bambura umuvumo none tuvuga n'imana turatatanze muri kino gihugu cyacu amaraso kimwe tugira guseseka abasese karatiye turatatanze imana gasuri gahamba tukaruhuke imana
Umushikiranganji w'intara yo hagati mu gihugu Martin Interetse buramatari wa Bujumbura hamwe n'abashingamateka batewe mu ntara ya Bujumbura bari bishikiye ahashingwa abo bantu Umushikiranganji w'Interetse yamenyesheje ko abishyira abo bantu atamiti babagira ari umugwi w'iterabwoba
iri ni iterabwoba bita terorizi kubashoboye gushika aho byabereye twarabonye ko itoroshye gutapfura aho amabumbe yasana ibyo kwishyurana b'imyaka ibiri umwaka umwe biri iterabwoba umuntu ukabona ko yibungenze yakakomine uruti ni ukuri mbabarira ukaye mukubishe babura kigongo nta n'izina twubaha twemanga ko abantu n'imitima atari bagira by'ukuri
Martin Interetse yavuye aho mu Gatumba yemereye abanyagihugu ko abakoze iryo bara bazoshengezwa imbere y'ubutungane
Leta y'u Burundi twiteguye mu nyamiramabi no mu butungane gushengeza abantu iyo bari hose abashutsi bagaragara nk'abafite bafashe baba babikoze n'ababitangiye n'ababitangiye hamwe
abanyagihugu baho mu Gatumba basabye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kubaronsa ibindi birindiro by'abajejwe umutekano kuko n'ubu ngo bafise ubwoba ko bazongera bagategwa atagikozwe Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika